mwumve ni radio Ijwi ya Amerika. Radio Ijwi ya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti mwese muteze amatwi mu makuru yo muri kano kanya. Muri kumwe na Oriane Tangishaka. Mu Burundi tuvugira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu Ijwi ya Amerika. Ikaze mu makuru yo kuri nosa. Mu Burundi integuro y'itegeko rishasha rishiraho igisata cy'igisirikare gishasha kizoba kigizwe n'abakukuruke hamwe n'urwaruka ruzohabwa inyigisho za gisirikare yaremeje inama nshingamateka 100% igenekerezo rya 11 zo kuri no kwezi.
Zukuri abasirikare cyane amaze gukukuruka bose nawe nyene hambavuye ko abasirikare nawe n'anya gihugu ni byiza yuko zojana n'itegeko rishinga kugene ugwego gwo kwivuna basi rutunganijwe n'ingene rukora.
Uyo no mushikiranganje jejwe kwivuna abansi y'u Burundi Alain Tribert Mutabazi. Impunzi z'abarundi zo mu ikambi ya Rusenda muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zivuga ko zifise ikibazo cyo kuronka ibipapuro bya transfer bizihesha uburenganzira bwo kuja kuvurirwa hanze ya territoire ya Fizi mu ntara ya Kivu yo mu Bumanuko. Ibitero vya za rokete vy'u Burusiya ku bisagara vya Kiev vya Kharkiv muri Ukraine vyahitanye abantu batatu bikomeretsa abandi 21 kuri uyu wa kabiri. Ishami yigishira hamwe impuzamakungu onirijejwe imfungurwa PAM rivuga ko abantu bagera hafi imiliyoni 200 bashobora kugira migwa nibura ry'ibiribwa bitewe n'izuba ryatse cyane mu bihugu byo mu ihembe rya Afurika. Aya makuru rero turabashikiriza ku mukanya kari imbere n'ayavugwa hirya no hino ku isi. Makuru avugwa hirya no hino ku isi tuyahere muri Ukraine. Ibitero vya roketi vy'u Burusiya ku bisagara vya Kharkiv muri Ukraine vyahitanye abantu batatu bikomeretsa abandi 21 kuri uyu wa kabiri. Hedi Gwema haraducira ku mayange.
Ibi byemejwe n'inzego z'ubutegetsi muri uyu mujyi wa kabiri mu bunini wa Ukraine. Ni ibitero byagabwe kuva ku wa mbere. Guverineri w'intara Oleg Snegubov niwe wemeje ko abantu batatu bahitanywe n'ibisasu bituruka ku butaka bw'u Burusiya. Yasabye abaturage kudasohoka mu gihe intambara ikomeje. Ku wa mbere nanone ibitero by'u Burusiya byari byahitanye abandi bantu batanu nk'uko bivugwa n'ubutegetsi. Umujyi wa Kharkiv wari utuwe n'abantu hafi miliyoni n'igice Uburusiya butaratangiza intambara kuri Ukraine mu kwezi kwa kabiri. Uri mu mijyi imaze kugabwaho ibitero byinshi cyane ariko utarigarurirwa n'Uburusiya. Nyuma yo gukura ingabo mu duce twegereye umurwa mukuru wa Ukraine Kiev, ubu Uburusiya bwongereye imbaraga zabwo za gisirikare mu duce two mu burasirazuba bwa Ukraine twegereye Uburusiya. Perezida Volodymyr Zelensky yaburiye abaturage be kwitegura ibindi bitero byinshi simusiga byo Burusiya.
Bakoze di ishami gishira mu muzamakungu onirijejwe ibifungurwa PAM rivuga ko abantu bagira hafi imiliyoni 20 bashobora kugira migwa nibura ry'ibiribwa bitewe n'izuba ryatse cyane mu bihugu byo mu ihembe rya Afurika. Ni Edigwe Makandi aduha iyi nkuru.
PAM ivuga ko uduce twibasiwe n'amapfa akomeye turi muri Kenya, Somalia na Ethiopia. Ivuga ko nta gikozwe abaturage batuye ibyo bice bashobora kwisanga mu kaga gakomeye. Aya mapfa amaze kwangiza imirimo y'ubuhinzi n'ubworozi atuma abantu benshi bahunga ingo zabo kugira ngo bashakishe aho bakura amazi n'ibiribwa. Ukwezi kurihiritse abatuye utwo duce bategereje imvura dore ko ari igihe cyayo. PAM ivuga ko umubare w'abakeneye imfashanyo yihutirwa y'ibiribwa uzava kuri miliyoni 14 ukagera kuri miliyoni 20 muri uyu mwaka. Hafi 40% y'Abanyasomalia bugarijwe n'ikibazo cy'inzara ikabije. Muri Kenya abaturage hafi 500,000 bo mu majyaruguru y'igihugu nawo bugarijwe n'iki kibazo cy'inzara. Uyu mubare wikubye inshuro enye mu myaka ibiri gusa. Pam ivuga ko ikeneye nibura $476,000,000 z'amadolari yo guhangana n'ikibazo cy'inzara mu ihembe rya Afurika mu mezi atandatu ari imbere. Ikibazo cy'imihindagurike y'ibihe kiri mu byongera ibi bibazo.
Kandi naho muri Pakistan kuri uyu wa kabiri niho leta nshasha iyobowe n'umushikiranganji wa mbere Shehbaz Sharif yarahiye icese. Isubiriye ya Imran Khan yakuweho icyizere n'inama nshingamateka nyuma y'imyaka ine yaramaze ku butegetsi. Edigwema, iyi nkuru ni wewe.
Ni guverinoma igizwe n'abaminisitiri 37 n'abajyanama. Umuhango wayobowe na perezida w'agateganyo Sadiq Sanjiran ukaba witabiriwe na minisitiri w'intebe Sharif n'abandi bayobozi bakuru bo mu ishyaka rye rya Pakistan Muslim League Nawaz. Sharif watorewe gusimbura Imran Khan mu cyumweru gishize yagiye mu bufatanye n'andi mashyaka arimo n'ishyaka risanzwe rihanganye n'irye rya PPP mu buryo bwo kubaka ubwiganze mu nteko ishinga amategeko. Uwo yasimbuye ku mwanya wa minisitiri w'intebe Imran Khan w'imyaka 69 amaze iminsi akoragambyo hirya no hino mu gihugu isaba ko hakorwa amatora yihutirwa. Ashinja Leta Zunze Ubumwe za Amerika gukorana n'amashyaka ataravugaga rumwe na leta ye mu kumuhirika ku butegetsi. Avuga ko azira ko yasuye Uburusiya ubwo bwari bugitangiza ibitero ku gihugu cya Ukraine. Ibyo birego bye bimaze kwamaganwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika na minisitiri w'intebe mushya wa Pakistani Shehbaz Sharif.
Tukubitire muri Ukraine, ishami rya ONU rijejwe amagara y'abantu ku isi OMS rivuga ko ingwano yiyongereye muri Ukraine iriko izitira ivyangombwa vyo mu buvuzi n'abakozi ntibashobore gushika mu bice byinshi aho abantu bakeneye gufashwa. Idonido y'inkuru mugenzi wacu Eugene Mukankusi aradushikiriza.
Kuva Uburusiya buteye Ukraine hashize hafi amezi abiri, OMS yatanze toni zigera muri 218 z'ibyangombwa by'ubutabazi mu rwego rw'ubuvuzi. Hafi bibiri bya gatatu byagezeho byagombaga kujya ahanini mu burasirazuba no mu majyaruguru y'igihugu aho byari bikenewe cyane bikomeye. OMS yagejeje generateri 15 i Lviv uyu munsi kwa kabiri ziteganyijwe kujyanwa muri iki cyumweru mu bitaro hirya no hino mu gihugu. Aho Lviv umuvugizi wa OMS Bahanu Bahatinaga yavuze ko generateri eshatu zizoherezwa i Luhansk na Donetsk mu burasirazuba bwa Ukraine. Aho niho harimo kubera imirwano ikaze kandi isoko yaho y'umuriro w'amashanyarazi yarangiritse cyane. Izindi generatera avuga ko zagenewe ahandi nk'i Kharkiv hashegeshwe n'ibisasu by'Uburusiya no mu mujyi wafashwe wa Mariupol. Uyu mujyi wibasiwe na bombe zikomeye z'ingabo z'Uburusiya kuva intambara itangiye. Umujyi warashenywe, abantu 1,000 bivugwa ko bishwe kandi abandi nabo babarirwa mu 1,000 baracyagoteweyo. Batinagar avuga ko OMS ifite ubwoba ko urwego rw'ubuvuzi ruzarushaho kumererwa nabi i Mariupol. Avuga ko ntawe ubasha kugera muri uwo mujyi. Cyakora yongeraho ko OMS irimo gushyira generateri hafi yaho hamwe n'ibindi byangombwa. Ibyo bikazatuma ibasha kujyana ibyangombwa byo mu buvuzi byo kurengera ubuzima hamwe n'ibikoresho igihe bizaba bishoboka.
Barakoze bagenzi bacu badushikirije amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Muriko mubandanye kumviriza radio Ijwi rya Amerika isamiraniri Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu kanya na makuru yo mu karere k'ibiyaga binini bya Afrika. Amakuru yo mu karere tuyahere mu Burundi. Integuro y'itegeko rishiraho igisata cy'igisirikare gishasha kizoba kigizwe n'abakukurike be n'urwaruka ruzohabwa inyigisho za gisirikare yaremejwe n'inama nshingamateka 100% igenekerezo rya 11 muri uku kwezi. Ibindi kuri inkuru mugenzi wacu Desire Hatungimana arabidushikiriza.
Iyo nteguro y'itegeko iye nk'igisata cy'igisirikare gishasha kizoba kijejwe iterambere no kwivuna umwansi igihe bikenewe Force de Reserve et d'Appui au Développement FRAD yashikirijwe inama nshingamateka y'u Burundi n'umushikiranganji wo kwivuna abansi Alain Tribert Mutabazi. Uwo mushikiranganji aramenyesha uko icyo gisirikare kizoba gitunganijwe.
Abo twita nka reserviste aribo bagize ubwego rwa reserve mu basirikare n'uko ari abasirikare bakukurutse mugabo bahaye inyuma ya prolongation y'umwaka umwe baciye bahagwa imyaka ibiri yo gushobora gukorera mu rwego rw'igisirikare ahanini bakora ibikorwa bijanye n'iterambere ry'igihugu hamwe n'ibikorwa z'inyigisho zo kunigi gihugu mugabo bashobora no gutumwa ko mu gihe cy'intambara bagakora nk'abandi basirikare basanzwe
ahejeje gushikiriza iyo ntego y'itegeko abashinga amateka barayihanahanye ko ivyumviro bamwe mbere baranagaragaza amakenga yabo kwa sagato arongoye umugambwe SNL amenyesha ko ico gisirikare gishasha kizaba gitandukanywe n'ikihasanzwe gishobora gukora ibara umwanya n'umwanya
l'armée ukwisanzwe iroganize en forme de commando en forme de paracommando iyo hari izo misiyo ziguye nibo bikorako kandi babazi iyo babaronderera mugabo uno munsi ukavuga ngo tutinite idepanda ku muntu umwe ashobora kuyituma je numva abantu n'ukuri hatari amakenga
kuri ayo makenga y'umushinga mateka gwasa umushikiranganje mutabazi aramuhumuriza
ntabwo ari ukurengera ibwirizwa shingiro rihari by'igihugu ahubwo nk'uko bijanye n'ifrade nuko byukuri abasirikare cyane hamaze gukukuruka cyane ariko baregeza gukukuruka bose nawe nyine hambavu yo kwabasirikare ni nabe ni gihugu nawe n'abanyagihugu biba byiza yiboneka neza yuko abasirikare cyane ariko baje gukukuruka bashobora gutera mu itambere y'igihugu ni byiza yuko byojana n'itegeko rishinga kongene ugwego gwo kwivuna basi rutunganijwe n'ingene rukora
Gratien Lukindikiza yahoze ari ntwazangabo mu gisirikare cy'u Burundi amenyesha ko ibisoda bibiri bidasangiye uburongozi atacho bikiza kiretse ico vyica
umuntu yovyumva bene ivyo amayirite paramilitaire umuntu asubije inyuma gatunya kugira ngo habe nk'ibintu bimeze nk'uko bibiri bamwe batazohembwa ubwo umuntu yobona nk'ikijandarume ca kera 65 ingene vyagenze cageza aho kigomba gusenyura umwami hariho n'igisoda ni inzego zibiri kenshi zigoye kugira ngo zibangikane mbere n'ivyo bavuga vyerekeye ingwano haramusaba ingwano biragoye gose kwizo nzego zikorana mu bihugu byose amaze gukorana izo nzego zibiri abari babifatanije baratsinzwe ko komanduma iratandukanye neza ngo ikurikire
bamwe mu gwaruka bahawe inyigisho za gisirikare barangije amashuri yisumbuye bamenyesha ko guhabwa izo nyigisho mu gihe zitunganijwe neza aba ni bamwe baganire na Radio Ijwi rya Amerika
bako karusho ka mbere ari uko twateguwe mu bijanye n'amagara tukaba abahungu n'abakobwa b'injyamunyu bakomeye bafite amagara meza kurundi ruhande izo nyigisho za gisirikare zifite akarusho ko baruka ruciye mu gisirikare usanga rufise ico no kwita discipline militaire
ikiringo twamaze muri SMO mu service militaire obligatoire cyaratugiriye akamaro nk'ugwaruka kubera twarize byinshi inyigisho z'ukunda igihugu kukigwanira igihe gitewe n'umwasi tugafasha abandi basirikare bari ku rugamba
nivyigwa nivyigwa umuntu yogira ati yarahungukiye agahungukira ningene yigenza mu buzima bwa misi yose agakundishwa igihugu ariko ikiyo umuntu ashobora kuvuga atashimye naho ivyigwa byari byiza nuko twafashwe ku nguvu tugenda kwiga bya gisirikare tuma mwaka wose ariko batatugishije inama
Chevino Mugwengezo umunyapolitika atavuga rumwe na leta wewe abona kwizo nyigisho za gisirikare zizohabwa ugwaruka araka ryo kuguha ibigwanisho imbonera kure ku mugaragaro
ubutegetsi bwa CNDD-FDD buriko burashaka gushiraho umugambi kukubera abantu bamaze iminsi bagira bati hari imbonera kure zigisibije iwacu imbonera kure za maziri mu myimenyerezo kubera abatavuga rumwe natwe baciye baboneraho kugira berekane ko imbonera kure ziriko ziraja mu kibanza cinzego zemewe n'amategeko dutegure ingene imbonera kure zizokwinjira mu nzego
mu mwaka w'igihumbi kimwe 1996 ku ntwara ya Perezida Pierre Buyoya ugwaruka ruhejeje amashuri yisumbuye gwararonkejwe inyigisho za gisirikare service militaire obligatoire ugo gwaruka kwategerezwa kumara umwaka rukorera igihugu mu kubungabunga mutekano muri ico gihe igihugu cyari cyatewe n'umugwi w'abagwanyi ba FDD wahindutse CNDD-FDD umugambo uri ku butegetsi no munsi mu Burundi ivyo bikorwa vya gisirikare birangiye ugo gwaruka gwararonswa urupapuro rwemeza ko bakoze ivyo bikorwa vya gisirikare utarufise akaba ataburenganzira bwo kwinjira muri kaminuza y'u Burundi ya Ronka Desire Hatungimana Kigali Ijwi rya Amerika
Ku
Urakoze Desire kuri iyo nkuru. Tuje mu Rwanda aho urwego rwihariye rwa sentare nkuru mu gihugu kugeza ubu rwimukiye ku Gisenyi kuhumviriza abatangabuhamya mu rubanza rwa Wenceslas Twagirayezu. Umenyesha makuru w'ishuri rya Amerika Eric Bagiruwubusa aratubwira uko iburanisha ryagenze.
Iburanisha ryo kuri uyu wa kabiri ryatangiye mu masaa sita z'amanywa kubera abatangabuhamya baturuka mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo babanzaga kugenzura ibyangombwa by'inzira byabo n'ibipimo bya COVID-19. N'abatangabuhamya bashinjura Bwana Wenceslas Twagirayezu ku byaha bya Jenoside aburana n'ubushinjacyaha. Ku ikubitiro haje Pasteur Patrick Senzoga Ndeze wo mu itorero ry'Ababatista rikorera mu mujyi wa Goma. Yabwira urukiko ko ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa kane 1994 ariwe wakiriye Twagirayezu. Yavuze ko biteguraga amatorero y'ivugabutumwa mu birori bihambaye bya Pasika byabereye i Ruhanga. Yavuze ko ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa kane yatumye Twagirayezu i Ruhanga kumuzanira amafaranga y'umuntu yari yarahaye ibiti akazayamugereza mu bunyamabanga bw'itorero i Goma. Icyakora yemeza ko uregwa yarasanzwe ahagendana cyane ko yahigiye amashuri yisumbuye yajyaga nahagirira ibiruhuko. Pasteur Senzoga ku bibazo by'ubushinjacyaha yahakanye ko nta masano afitanye na Twagirayezu, ariko urukiko rwamuhasa ibibazo biganisha ku kumwibutsa ayo masano. Mu makuru yatanze mbere hari muri dosiye urukiko rubitse ruvuga ko yemeje ko umugore we ari nyirasenge wa Twagirayezu. Kuri iyi nshuro imbere y'umucamanza Pasteur Senzoga yavuze ko nta sano muzi afitanye na Twagirayezu. Yavuze ko abana bose yareze mu itorero bamwita umubyeyi. Urukiko rurasa n'urutanyuzwe n'ibisobanuro bya Pasteur Senzoga ku kijyanye n'amasano rwemeza ko ruzabisuzuma igihe ruzaba rwiherereye ruca urubanza. Urukiko rwifuje no kumenya niba nk'abantu bakoranaga ivugabutumwa na Twagirayezu nyuma y'uko ava muri Kongo ntacyo bakoze mu rwego rw'ivugabutumwa. Pasteur Senzoga yavuze ko bakimara kumva ko Twagirayezu aregwa Jenoside banditse inyandiko mu rwego rw'itorero yashyizweho imikono n'abamuzi bavuga ko atakoze Jenoside. Mu ruvangitirane rw'ibiswahili n'ibifaransa afite umusemuzi mu rurimi rw'ikinyarwanda, Pasteur Senzoga yavuze ko abakristo batunguwe no kumva Twagirayezu aregwa Jenoside. Urukiko rwabajijwe umupasteri nk'umuntu yemeza ko babanye igihe kirekire niba nk'itorero ntacyo babajije Twagirayezu bakimara kumva ko hagati y'itariki ya 6 n'iya 7 z'ukwezi kwa kane yashakaga gutaha mu Rwanda kandi ibintu byari byatangiye kumera nabi. Yasubije ko yababwiye ko hari ibintu bye birimo na diplome byari bikiri mu Rwanda agomba kubitwara. Undi mutangabuhamya n'imvuna abandi kagabo waturutse Masisi yemeje ko bw'umunsi indege yari itwaye uwari perezida w'u Rwanda Juvenal Habyarimana yahanurwaga yari kumwe na Twagirayezu. Yavuze ko mu biganiro bagiranye babyibajijeho baganira ku buryo byaba byabaye bikababera amayobera. Uyu nawe yemeje ko yakoranaga na Twagirayezu mu mirimo y'ivugabutumwa. Yavuze ko batangiye kubana muri 1993. Yavuze ko aherukana na Twagirayezu mu gitondo cyo ku itariki 7 z'ukwezi kwa kane ibyabaye nyuma atabizi. Urukiko rwamubajije ku nyandiko yashyizeho umukono yo mu mpera z'ukwezi kwa gatatu 2018 ihamya ko Twagirayezu ari umwere ku byaha ubushinjacyaha bumurega. Umutangabuhamya mvuna abandi kagabo yasubije ko yanditswe mu rwego rw'itorero kugira ngo bagaragaze ko nta Jenoside Twagirayezu yakoze. Undi mutangabuhamya nawe waturutse Masisi ni madamu Mawombe Esteri yabwiye urukiko ko ku itariki ya 6 z'ukwezi kwa kane muri 1994 nawe yari kumwe n'uregwa. Yemeje ko ari we wamutwaje igikapu avi Ruhanga. Avuga ko kuri uwo munsi bari barangije amatorero abamukuriye bamuha inshingano zo guherekeza Twagirayezu akamugeza aho yagombaga gutegera imodoka. Umunyamategeko Brice Bikotwa ntiyakunze guhata ibibazo byinshi uruhande rushinja uwo yunganira. Avuga ko ibyo basobanura byumvikana. Twagirayezu we yakunze kurangwa no guhaguruka akamwenyura bya hato na hato mu rukiko igihe yabagabonye umutangabuhamya mushya uje kumushinjura ari nako amupepera nk'ikimenyetso cyo kumusuhuza. Kuri iyi nshuro abanyekongo bamushinjuye ni 6. Ni urubanza rukurikiranwa n'abaturage ba hano ku Gisenyi ndetse n'itangazamakuru mpuzamahanga ririmo n'iryo mu gihugu cya Denmark Twagirayezu yabagamo. Ambasade ya Denmark irarukurikira. Bwana Wenceslas Twagirayezu w'imyaka 54 y'amavuko akomoka hano mu cyahoze ari perefegitura ya Gisenyi ubu ni mu karere ka Rubavu mu burengerazuba bw'u Rwanda ari naho ubushinjacyaho umukekaho ibyaha umurega. Iburanisha rirakomeza kuri uyu wa gatatu. Eric Bagiruwubusa, ijwi rya Amerika, ku Gisenyi mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Turagushimiye Eric. Mu Burundi bamwe mu bakenyezi bikorera utwabo hirya no hino mu gihugu basaba ko boronswa amadeni mu banki ijejwe iterambere ry'abakenyezi kugira biteze imbere. Hari n'abavuga ko bataramenya icyo iyo banki, niba iyo banki iriho. Ubuyobozi bw'iyo banki buhamagarira abakenyezi bose bafise imigambi kuyitura kugira ibafashe mu kwandika imigambi yabo neza gutyo baronke ingurane ntonto bateze baterere mu iterambere ry'igihugu. Pierre Claver Niyonkuru aratubwira ibindi.
banki y'abakenyezi ntacyo ndayizi ko sinzi n'ahantu ikorera.
Uyu ni umwe mu bakenyezi babiri mizi bakorera mu makoperative yo ku mitumba mu ntara ya Kayanza mu buraruko bw'u Burundi. We na bagenzi we batari bake bemeza ko bataramenya ko hariho ibanki ijeje guteza imbere umukenyezi w'umirimizi.
Iyo banki y'abakenyezi twebwe iwacu twebwe maho gashyira amakasha ntiturayumva. Oya, ntibiradushikiye.
Ariko ari bikunda mureba uburyo bwoshoboka abantu bose mukabigisha bagashobora kubyumva bagashika ahantu hose bakabibamenyesha.
Iyo banki twayimenya tukayijyamo andi WhatsApp twokwisononura bagiye batukurana twomererwa neza.
Yamara hari n'abandi bamaze gutangura kuja hamwe kugira ngo bigire hamwe imigambi ikomeye maze bazosaba ingurane mu banki y'abagenewe.
Iyo banki y'abakenyezi twarumvise ko yuguruwe, kubw'ibyo rero twoja hamwe hama tukagira proje kugira tugire icyo dusabirako.
Nta makuru dufise kiretse gusa ko twumvise baduhimiriza tugende mu makoperative kugira turonke akagurane kugira ndetse twiteze imbere.
Igibanki itegwa kamo Banque d'Investissement et de Développement pour les Femmes igiye gukwiza amezi abiri ivutse. Igihe umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yayugurura icetse ku mugwa mukuru wa politiki Gitega, ari naho ifite icicaro gikuru, yayisabye ko yo kwegera amashami y'abakenyezi kugira ngo iborohereze mu kuronka ingurane ntonto zo kwiteza imbere.
Nimuze mwirukira inyungu y'amahera, rero mwirukira inyungu ivuye mu mwimbu w'imigambi bazaba bariko bararangura. Nico gituma ndabahamagarira guherekeza abo bene migambi, kuko ni mwebwe muri incabwenge mu iterambere mutegerezwa kubamurikira. Nimuze kandi mubagaye ngo ntibazokwishura igihe havugwa ko abakenyezi badashoboye hari kera. Mubamperekereze mu kubama hagufi kugira imigambi yabo yunguke, kuko batungutse muzoba namwe muhonze. Twagomba kurarika abakenyezi bose rero ngo ntibacikwe n'iribakwe baje mu mashyirahamwe n'amakoperative, maze niho boronka byoroshye ingurane.
Ubuyobozi bw'iyo banki bumenyesha ko muri iyo ntumbero bwiteguriye gufasha abakenyezi bashaka kwiteza imbere baciye muri yo. Alex Nkeza Bahizi icagi yacurongo iyo banki y'abakenyezi yemereye Ijwi rya Amerika ko hariho n'igisata kijejwe kwakira abakenyezi bafise imigambi ariko batize canke batazi kuyandika neza. Yibutsa ko n'abadafise ingwati ko bogitura bagasaba ingurane kuko leta yemeye kubishinga.
Biciye mu kubarosa ingurane ku nyungu itapfuna, abakenyezi bashobora kuba bakurikiye mu mashyirahamwe canke yaba ku giti ciwe wenyine. Ariko rero n'abandi atari abakenyezi barashobora kuyitura ikabakira kugira ngo umuntu aronke ingurane. Ica mbere gisabwa ni uko umuntu aba ari umwana wa banki. Hanyuma ikigira kabiri ni uko aba afise umugambi urama wo kwiteza imbere. Ariko n'igihe utanonosoye neza, iyi banki irafise akabirya kuko irafise igisata kijejwe gufasha abakenyezi gutegura imigambi. Kwinonosora neza, ica kabiri babahe ingurane ku nyungu itavuna. Ica gatatu, niyo badafise ingwate bazoraba nyene babafasha kugira ngo baborohereze baronke nyene barangure imigambi bategekanije.
Ibanki y'abakenyezi yavutse hayeze imyaka irenga ibiri yifuzwa n'amashami menshi y'abakenyezi, yihaye intumbero yo guteza imbere umukenyezi w'umwirimizi. Yaje ikurikira y'ugwaruka yashyizweho na nyakwigendera Perezida Petero Nkurunziza mu mwaka w'2016 mu ntumbero yo kwitaho ugwaruka. Ibanki y'isi yose Banki Mondiale mu cegenyo cyayo ivuga ko uko gushyiraho amabanki yerekeye imigwi kanaka ari umushinga w'iterambere mu bisata nkabyo se by'igihugu. Pierre Clavier niyo nkuru Kigali kubwijwe rya Amerika.
Mu ntambara yo muri Ukraine, ibisasu vya misile bimaze guhitana abasivile benshi. Abahinga mu vy'amategeko batanguye kuvyita ivyaha vyo mu ngwano, ariko ubutungane bushobora kuzoteba cyane kubikorerako.
President wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden avuga ko umukuru w'igihugu cy'Uburusiya Vladimir Putin ari makora kandi akoresha ingabo ze ibyaha by'intambara muri Ukraine. Ariko si we wenyine ubivuga. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku burenganzira bwa muntu, imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu yo muri Ukraine, n'indi mpuzamahanga nka Human Rights Watch na Amnesty International nabo barabyemeza. ubufaransa bwo bwohereje ndetse abagenza cyaha muri Ukraine, umuryango w'ubumwe bw'Uburayi, umuryango w'abibumbye, umunyamabanga mukuru wa OTAN n'umushinjacyaha mukuru wa Ukraine n'ibindi bihugu birenga icumi nabo basabye CPI, urukiko mpanabyaha mpuzamahanga ruhoraho, kugira icyo rukora. Mu kwezi gushize umushinjacyaha mukuru warwo Karim Khan yagiye muri Ukraine kureba uko bimeze, maze aravuga ati tugomba kumenya ibyabaye n'ukuri kwabyo, noneho tukazabishyikiriza abacamanza. Mu byaha by'intambara abahanga mu by'amategeko bavuga harimo kurasa ibitaro, amashuri, abasivili baba bahunga intambara, iyicarubozo, gufata abagore n'abagabo ku ngufu nk'intwaro y'intambara, n'ibyaha byo gusagarira ikindi gihugu. Uburusiya bwo buhakana ibyo babukekaho. Nubwo gukusanya ibimenyetso byatangiye ariko, abahanga mu by'amategeko bavuga nanone ko kugeza abakekwa imbere y'ubutabera bizafata imyaka kugira ngo imanza zibeho. Nk'uko tubisoma mu kinyamakuru The New York Times, kimwe mu bikomeye byo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ingorane ya mbere ni ukwemeza ko koko hariho ibyaha by'intambara. Urugero nko kurasa ibitaro, buri wese ashobora kuvuga ngo ni icyaha cy'intambara, ariko warashe we ashobora kubihakana akavuga ko yaharashe by'impanuka, ni ukuvuga ko yaharashe atabigambiriye, cyangwa se nanone akavuga ati naharaje kubera ko umwanzi turwana yahahishe intwaro, cyangwa kubera ko abasirikare b'umwanzi bakorera. Urundi rugero ni nk'urw'icyaha cyo gufata abagore n'abagabo ku ngufu nk'intwaro y'intambara. Kucyemeza biragorana cyane kubera ko ababikorewe kenshi badatinyuka kubivuga. Ababihaniwe kugeza ubu kandi mu nkiko nk'urwo Loni yari yarashyiriyeho u Rwanda ni mbarwa cyane. Ingorane ya kabiri ni ukumenya urukiko rufite ububasha bwo kubiburanisha. Tuvuge nka CPI, urukiko mpuzamahanga mpanabyaha ruhoraho. Ifite ububasha bwo kuburanisha ibyaha byakorewe mu bihugu byasinye amasezerano y'i Roma ayishyiraho. Ukraine ntiyirimo, ariko yayihaye uburenganzira bwo gukora nyeti. Uburusiya nabwo ntibuyirimo. Kugira ngo CPI ikurikirane ibyaha by'intambara byaba byarakozwe n'Abarusiya, leta yabo igomba kubyemera. Abahanga mu by'amategeko bagasanga ibi bidashoboka na gato. Ku rundi ruhande, kugira ngo CPI iburanishe umuntu, agomba kuba ahari imufite mu maboko yayo. Aba bahanga bavuga ko Uburusiya budashobora na gato kuyoherereza umuturage wabwo CPI yaba ishakisha. Icyaba gisigaye, nk'uko abahanga mu by'amategeko babivuga, ibihugu bifite amategeko ahana ibyaha by'intambara hatitaweho aho byakorewe bishobora kuburanisha Abarusiya cyangwa se Abanya-Ukraine. Twavuga nk'Ubudage, nk'uko Professor Karsten Stern, umwarimu w'amategeko mpuzamahanga mpanabyaha muri kaminuza ya Leiden mu Buholandi no muri kaminuza Queens muri Irlande ya ruguru, yabibwiye Ijwi ry'Amerika. Ubudage bwatanze urugero buburanisha ibyaha by'intambara byakorewe muri Siriya. Urundi rugero ni nk'Ubufaransa cyangwa Ububiligi, nabyo byaburanishije ibyaha by'intambara na genocide byakorewe mu Rwanda. Uretse ibyo, abahanga mu by'amategeko bavuga ko umuryango w'abibumbye ushobora gushyiraho urukiko rwihariye rwa Ukraine nk'izo wari warashyiriyeho u Rwanda n'icyahoze ari Yugoslavia, ariko nabwo bagasanga bishobora gufata imyaka n'imyaka kugira ngo bene urwo rukiko rutangire akazi karwo. Banzura ariko bavuga ko uko byagenda kose ubutabera buzashyira bukora akazi kabwo, buburanishe ibyaha by'intambara, ibyaha byibasira inyokomuntu ndetse ahari na genocide byaba birimo bikorerwa muri intambara Uburusiya bwagabye kuri Ukraine.
Urakoze cyane Thomas Kamirindi kuri iyo nkuru. Turaja ku musozo w'ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri ino saha, ariko reka tubahe incamake y'amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Twabashikirije, twababwiye ko ibitero bya za rokete by'Uburusiya ku bisagara bya Kharkiv muri Ukraine vyahitanye abantu batatu, bikomeretsa abandi 21 kuri uyu wa kabiri. Ishami ry'ishyirahamwe mpuzamakungu onyurijejwe imfungurwa PAM rivuga ko abantu bagera hafi 2,200,000 bashobora kugira migwa nibura ry'ibiribwa bitewe n'izuba ryatse cyane mu bihugu byo mu ihembe rya Afrika. Handi naho abasirikare ibihumbi 10 ba Afrika yepfo bazofasha mu bikogwa by'ubutabazi mu ntara ya KwaZulu-Natal aha abantu barenga amajana 440 bahitanywe n'imyuzurire abandi bagira kuri 40 bakaba barabuzwe irengero ryabo. Handi naho muri Pakistan kuri uyu wa kabiri niho leta nshasha iyobowe n'umushikiranganje wa mbere Shehbaz Sharif yarahiye cese. Aho rero ni naho duheraje amakuru n'ibiganiro twabateguriye kuri no saha muri kumwe na Oriane Itangishaka. Ndashimiye abadufashije kwegeranya ibiganiro ni Dieudonné Cyubahiro, namwe mwese mwaduteze amatwi turabashimiye, mugire umugoroba mwiza mwese.